girahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio kuzanyangwa abantu bumvinize ko ibyo twaba twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisaa 11 n'igice gushika isaa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwa ikaze mu kiganiro canyu Girahuba ubahwe co kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 13/0 umwaka w'2021 ni ikiganiro gisanzwe kibaganira ku buzima bw'impunzi. Uyu munsi rero tuza kuganira kuri umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Uganda yaronse urupapuro rw'umutsindo mu ndwi iheze inyuma y'imyaka itatu afashe ingingo yo kubandanya amashuri yisumbuye yari yacije hagati mu mwaka w'2015 ahugwimo rwari rwateye mu Burundi rugatuma abantu batari bake bahunga igihugu. Muti rero uwo ninde amazina yiwe yitwa Felix Ndacayisaba yavukiye muri komine Songa mu ntara ya Bururi mu mwaka w'1990 yarangije amashuri yisumbuye ku ishuri ryisumbuye rya Lycée Gisenyi hari mu mwaka w'2011 yinjira muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'2012 mu gisata ca IPEA y'Igifaransa. Mu mwaka w'2014 yashinze ishirahamwe Credege aho yaciye aba icegera c'iryo shirahamwe. Igenekezo rya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka w'2015 yarahagaritswe arafungwa na mustanteri wa komine Songa w'ico gihe yari yitwa Angel Ndihokubwayo. Itariki y'icenda ukwezi k'umunani mwaka w'2025 naho ni yarahagaritswe n'iperereza mu ntara ya Cibitoke aho yagirizwa kuba ari mu rwaruka rwateye imyerekano aheza ararekugwa ku genekezo rya 2023 uko kwezi nyene n'uwo mwaka. Mu nyuma yavuye ahungira mu gihugu cy'u Rwanda aho yamaze igihe kitari kinini imbere y'ukunguririza mu gihugu cy'u Buganda. Felix aratubwira neza uko icyumviro cyo kwiga caje inyuma y'imyaka ibiri yose acirije amashuri yiwe hagati eka kandi asanzwe ari no mu buhungiro.
Ngoje nitwa Felix Ngacayitaba aba ni muzi ngamu Uganda aba nahunze mu 2015.
Ego Felix urumwe mu barundi bakeyi bashoboye kubandanya amashuri barashitse mu buhungiro mbega icyumviro caje gute wahunze ugeze mu wakangahe?
Ego generali y'amashuri yisumbuye mu 2011 kuri Lycée Gisenyi cyaninjira muri kaminuza y'u Burundi mu 2012 aho nari niga mu gisata cya IPEA France ndi ku mwaka wa mbere wa kabiri ndi mu wa gatatu hatarimo kurangiza niho hakera bijya izimure kati mu 2015 zivuyeho kugomba kwihagira ubutegetsi bwakozwe na Perezida Nkurunziza. Hanyuma rero nca ndahunga rero mu nyuma ntibyari byoroshye maze guhunga twari dufite espoir ko dushobora gusubira mu gihugu hanyuma agasubira akabandanya amashuri nk'uko yari yarangiritse ariko ntibyakunze imyaka imyaka niho rero nasubira ndiyumvira ko maze kubona imyaka ibaye miremire nagomba gusubira kubandanya. Kubandanya rero ntibyakunda kuko igisata umuntu yaba ariko ariga hariya nawe yahumbiye ntibyakunda gushobora. Byasaba rero ko umuntu asubira gutangura ku ishuri hanyuma ugasanga nyine amashuri yo ngaho aratsinze bisaba uburyo bwinshi ariko mu nyuma ndashobora ndabyumvira mu 2012 rero no byakunda ndashobora gutangura mu ishuri kandi.
Mama fashu Burundi ubone amahoro
Felix arabandanya akatubwira ibazo yagiye aragira nuko yiyungunganije kugira ngo ashobore kwirihira amashuri.
Yego ni byoroshye byari bigoye nari nabyumvije kinini numva kuva mu 2015 duhunga umwaka wa 2016 cha wicara ukarindira nta kindi kintu ufite ntaki mugabo ubyumvira kandi nange ifite spa ko dushobora gusubira mu gihugu hanyuma tukabandanya ariko maze kubona igihe kibaye kirekire none nabyumvira abo twabiyaga rero umwe niwe yanteye intege arambwira ati nubwo ataba uburyo buhari reka ndagufashe ndakurihire ariko hagatuma niko bigenda ariko narose umuntu afasha arandihira semestre imwe ya mbere yatangwa mu gisata cya business administration hanyuma mu nyuma amaze kumbiha semestre nabitse ibako ryo gukorana ikiraka ndaronka uburyo bukeya mu nyuma ndamubwira nti ubu ndashobora kubyirihira cyandibandaniza apartire ya icyo kiraka nako.
Ni ibihe bintu ubona uvuga ati iyi ni ibibazo nahuye navyo muri mu rugendo rwanje rw'amashuri mu buhungiro?
Ego mu rugendo rw'amashuri mu buhungiro ntiba byose bwa mbere kuri kuriga ubukeneye kubaho rero nga mu buhungiro bisaba yuko hari ibintu ubukeneye udashobora kuronka bijyanye n'uburyo umuntu aba afite mugabo muri ibyo byose byageza kwiyatabuta kurumva atakwiyatabuta bibayeho ntubishobora hanyuma niyo kuraje yo kwiga kurumva watanguye ubwa mbere muri kaminuza ukaba wasika ati nta mezi make yawe ugira uheze hanyuma ugasubira iyo kuraje yo gutangura mu wa mbere ugasubira ikindi myaka ikurikira urumva ntibyari byoroshye rero ingwano umuntu agenda arahura n'izo ubukene hanyuma hari ibintu ubukene by'ibanze ari nk'ibitabo fotoza ari nk'ukuronka amakise kuri interineti cyane ku buryo dukorera ko cyane hariho kujya ku mabiriyoteka akomeye gusoma ibitabo urumva niba byoroshye bivanye n'uko umuntu aba asanzwe ari munsi ariko kigaza kwiyadabuta ukagira koperasiyo n'abandi.
Ikiganiro ni Girahuba Ubahwe Felix atera akamo urundi rwaruka guhaguruka bakabandanya amashuri kugira ngo bazoshobore gushika ku ndoto zabo gutyo bashobore no gushika ku iterambere bifuza.
Ego icyanjye bwa mbere kwari gusubira mu ishuri hanyuma ni kuraje narose kuba umuntu yampaye kuraje agashaka nesipira ko nusubira kubandanya hanyuma nshyize mu mashuri nahuramo n'amanasinari atandukanye twarigana n'abaganda twarigana n'ava muri Kenya twarigana n'ava muri Sudani urumva nashoboye kuronka experience ivuye muri boko nk'aho muri Sudani benshi wasanga ari impunzi twebwe abavuye mu bihugu bya Somalia wasanga ari impunzi barafata ja experience bagiye bacaho mu bihugu byabo ukuntu bahunze n'ukuntu ibabayeho hanyuma no ukabona ukuntu babayeho muri iki gihe ukabona na simulation bafite mu kwiga biyumvira bwa mbere ku bihugu byabo kuko ibyo ariko bariga bizofasha guteza imbere ibihugu byabo mu gihe byo kunda bagasubirayo cyangwa mu gihe bakiri mu muhungiro. Rero narashoboye guhura n'imiti itandukanye bafite imiti itandukanye kandi myiza hari umuntu ashobora kubiyumvira uko cyane kuriya ariko usanga mu ari byinshi duhuriye ko n'ubwo tubikora gutandukanye.
Felix nakahika mu wotera urundi rwarushaka ko rushaka kubandanya amashuri ariko rutabona neza iyo bija nizihe ntege wobatera wewe nk'umwe mu baraye bayarangije?
Icya mbere nohera ko nuko bafata umwanya barafata umwanya bakabyumvira ndabizi ariko bibagora kubera uburyo hanyuma nk'abandi bari kuba basa n'abagira barangije cyangwa bari bageze mu wa kabiri barumva ko umenga ntibosubira gutangura bagira sikwari ko ntibyaba bihinduka tugasubira mu gihugu yego nibyo tuzosubirayo ariko iyo ufashe umwanya ukavuga uti reka nsubire nige aho bishobora kubandanya bakabandanizaho bari bagejeje aho bidakunda bakagiye kuraje gutangura kubera ibyo uba wari hariya ntibeza ngo bifatike kubera utaruvuye yose diplome ariko ibyo uza ngaha ni barera ajuke rero aho bahungiye mbona bo kwiyagaruka bakabandanya bakiga kuko ubumenyi bubafasha gushobora kuba kurondera ubuzima aho bahungiye kandi bikabafasha no gukora ibintu bitandukanye hanyuma muri bice baronka iyo ubyumvira iyo ubikora uburyo ndazi n'intambamyi ariko muri bijya bike bishobora gutunga umuntu ashobora gucaguza ko bikeya bishobora kumufasha kwiga mu gihe yanateye intambwe agatangura bikajya bimunanirira arashaka no gusaba umuntu ati gena natanguye mugabo bingore ngaho yaje numva bogira ngufu n'imbaraga zo gutangura hanyuma kandi nkashima hariho benshi amaze kubona aho tubaze kuganira bateye iyo ntambwe bagashobora gutangura ku ishuri intambwe nziza hari amaze kurangiza ni ikintu cyiza
ubu ndanabishitinye narifite inzu nziza cyane
Felix rero atanga ubutumwa kuri leta yabangaje ko naho babirukanye bashoboye kubandanya amashuri yabo kandi akavuga ko ururimi rw'icyongereza rutamugoye kumenyera narya ubuganda busanzwe bukoresha icyongereza
n'ubutumwa kuri leta yatwangaje iyo yagiye uko tugiye mu buhungiro ari kwicara n'utusubire n'atuye kubiterambere ku bahunze ariko ni message ikomeye yerekana determination y'abantu bahunze bashoboye kubandanya ibyo barimo kugira ngo nibyashika tugataha abyoteze imbere igihugu bafatiye kumenya barose nitwa watu kino ngaha mu buhungiro bashoboye kwiteza imbere kandi bateze imbere abandi
mbega ikibazo cy'ururimi coco wewe n'abandi bagenzi bafashe ingendo yo kwiga mwagitoreye umuti gute
Burundi ntitwavuga icyongereza n'ibyo byinshi twabikora mu gifaransa uko ifaransa irango fiscale ariko twari gucongeza mu ishuri twaracandika rimwe na rimwe twaragisoma muga probleme twari dufite yari ya communication kuko ni twibwira turonka aho tubivugira hamwe n'abandi ariko tubishika ngaha twariza kwiintegra muri community z'abaganda tukabana nabo ni ukuvuga kubera ibo burango fiscale ari icongereza kandi ari amatsinda atandukanye twari darobligation kuvuga icongereza rero muri iyo integration twagiye kujya ku ishuri twamaze kumenya ibitari bike rero notion de base hanyuma ukitara mu ishuri hariho ibigo by'impunzi bisanzwe byigisha icyongereza bisabwira formation ku bantu babumva bakeneye iyo formation bivanye na nivuge beko rero hari abagiye muri ibyo bigo bashobora kucika mu ishuri umaze gushika rero uhura n'abandi muraganira nta ngwano z'ururimi ziba cyane byashobora kuba mu minsi ya mbere ugutangura ariko kubandanya usanga bamaze kumenyera
mu gusozera kino kiganiro uwo musore avuga ko mu ndoto ziwe yifuza kuzoguma akorana n'umugwi w'impunzi z'abarundi bari ngaho mu gihugu cy'Uganda eka kandi akaba yiyemeje gufashanya n'urundi gwaruka kugira ngo abereke uburyo bashobora kubandanya amashuri yabo abagira inama n'ibindi
indatu bwa mbere nubwo tuba turi mu gihugu ndifuza kubananya nkora n'amakomunite y'impunzi z'abarundi cyane cyane aho bari hanyuma ndifuza no kubandanya fasha mu guhana agati akazi na muntu n'ukora nabitanguye kuva nkiri mu Burundi hanyuma ndifuza no kwesitira Burundi gwaruka aho ruri kugira ngo rushobore kubandanya imigambi bari batanga cyane cyane nk'abari mu mashuri ntibashobore kuyabandanya gukora n'abandi nimba umuntu yashobora kubafasha ka besitira bwane n'amatibite make basanzwe bakora kugira ngo bibesheho maze bishobore kubafasha no kubana ku kandi materambere
nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro cacu gira huba wubahwe co kuri uyu wa gatatu dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kucumviriza Bela Gloria Kinore nije na kibashikirije mugire ibihe byiza na radio Nzamba naho ubutaha
gira huba wubahwe
hari hama radio abantu babatanguye kumva ko ajya mu radio yugawe bace batangura kubona bati kugundo munsi rero ko bugaye ama radio byanyangwa abantu bumvirize ko ibyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba wubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi niko tugifatanye mu nda
Girahuba wubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba.